nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Martin Keringe ndabadashaka niwe turi kumwe mu buhinga vivyuma ndabaramukije bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe nongera n'abanikaze muri ano makuru twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 2020 mu mwaka wa 2018 aho twabatorokanije nayo akaza kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Ishyirahamwe rihurikiyemo Abarundi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi, Solidarité Internationale, riherutse kwandikira Ikete Michel Kafando inuma idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU iri musaba gukingira Abarundi aho bahagaritswe n'umutima kandi n'imvugo ya bamwe mu bategetsi muri ino minsi havugwa itegurwa ry'amatora y'umwaka wa 2020. Na ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi ngo bahindure ingendo parseme ni ritahura inzego zimwe zimwe nk'inamashingamateka, ubutungane, urwego rw'umuhuza Abarundi n'urwego rujejo ry'agateka kazi na muntu biriko birakora mu gihe ibonekeza akajagari kenshi mu bijanye no guterera amatora y'umwaka wa 2020. Abarundi nabo bangana miliyoni 3 n'ibice 6 barugarijwe n'inzara izuri inzara mu gihugu ibice 18 kwijana ibyo byongere kuva mu mwaka wa 2016. Abo banyagihugu bakaba bugarijwe ahanini n'ikiza cya malaria na korera bivuye ku bukene nk'uko tubisanga mu cegeranyo cy'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe itunganywa ry'imfashanyo ku batishoboye OCHA. Tuwafitie na makuru avuga mu mutekano muke mukanyi sase amakuru twabateguriye n'idoni ito.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 40 73 244.
Ndasoko kwifuriza ikaze murano makuru tugira duhere mu yavugwa muri politique. Hari inama y'abakuru b'ihugu bya Afrika yo mu buseruko itekanijwe kuva ku igerekezo rya 2021 gushika ku rya 2023 uku kwezi mu Kampala mu gihugu cya Uganda. Mu bizo kwigwa hakaba harimwo ikibazo cy'u Burundi, icyo abantu batari bakehe bibaza n'uruhara rw'iyo nama mu gutorera umuti ibibazo by'u Burundi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze.
Iyo nama y'abakuru b'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko izotangura ejo bukera ibaye inyuma y'amezi atatu habaye ibiganiro bise yuko bigira inshuro ya kane. Ibyo navyo bikaba byabaye kuva kuwa 27 mu nyonyo gushika kuwa 8 Kigarama umwaka ushize. Icyo gihe abari bavyitavye batashe atana kimwe bashitseko umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa camenyesha yuko agiye gutanga raporo mu nama y'abakuru b'ibihugu, akaba aribo bazotanga intumbero y'icokorwa kugira ngo ugwimo gwadutse mu Burundi kuva muri ndamukizi mwaka wa 2015 ruhebe rucurehe. Ntankeka yuko ari muri iyo nama yitezwe kuvejaho bukera i Kampala muri Uganda ariho umuhuza azotanga iyo raporo, abakuru b'ibihugu byo mu karere nabo bakabona gutanga intumbero. Abarundi batari bake bari baze nimba hari coba kigiye guhinduka kugira ngo ibiganiro bihagarikiwe na Perezida Yoweri Museveni hamwe na Benjamin Mkapa kamufasha wiwe kugira ngo bigire ico bivuyemo inyuma y'imyaka iriko irarenga ibiri atantambwe na ntoyitewe. Ikizwi gusa nuko urubuga rwa politike mu Burundi rubandanya ruhinduka, haraheze amezi abiri abatavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza baba abasigaye mu gihugu baba bahunze igihugu bagiye hamwe bafundika gukorera hamwe mu ntumbero y'ico bise guharanira amasezerano ya Arusha ndwizwa shingiro riyakomokako. Ubwo runani rwabo ni nagwo rwaraye rubonanye n'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa kugira ngo basubire bamubwire aho bahagaze imbere y'uko atanga raporo ku bakuru b'ibihugu. Ku ruhande rwa leta ya Petero Nkurunziza haraheze iyingazi ibiri intumwa z'ubwo ruha zirongowe n'uwo benshi bakunze kwita nimero ya kabiri mu butegetsi bw'i Bujumbura arengiyo mu Bunyoni babonanye n'umuhuza mukuru Yoweri Museveni bakaba bavuganye ibyerekeye ico kibazo nyene. wa wundati umurundi aguhenda kwa kwanga na ukamuhenda kubizi ibyo byose biriko biba mu gihe atakimenyetso na gitoyi cyerekana yuko leta ya Petero Nkurunziza yiteguriye kuganira n'abandi Petero Nkurunziza nabiyo barabandanya gutabagura amasezerano ya Arusha no gushaka guhindura ibyizwa shingiro kandi si yose idasiba gusemerera yuko igihe iryo hinduka y'ibyizwa shingiro libaye ibiganiro bitararangira kuzoba ari nk'ukubagarira uguyimo Burundi busanzwe burimwo iyandikwa ry'abagiye kwemeza guhindura iryo bwizwa shingiro ryaraye rirangiye ndetse ngo no kutarishigikira bisigaye ari gicumuro gishobora no kurangiza ubuzima bw'umuntu izo vo zose zituma abarundi bibaza nimba kitabaye igitangaro c'Imana iciyo nama y'abakuru b'ibihugu yoshobora gukora kugira ngo izo mpande zibiri zishobore gushika ku mahoro yosasagara mu mitima y'abarundi isigaye iri mu kirere
Jean-Marie Ndabashinze uko nabwiye mu camake zano makuru ishiramwe rurikemwe abarundi baba hanze y'igihugu cyo Burundi Solidarité Internationale yarandikiye kete Michel Kafandi n'umudasanzwe umunyamabanga mukuru wa ONU rimusaba gukingira abarundi Liberali bashira kandi umukuru w'iryo shirahamwe akamenyesha ko kandi batewe umutima uhagaze n'imvugo ya bamwe mu bategetsi muri no minsi hari kwategurwa amatora y'umwaka w'2020 Liberali yashira kandi yaratubwira bimwe mu biri muri ugo rwandiko
kandi kosije serukira ndambaye special nasozi mu Burundi mu ntamake famye akamo kugira bafata ingingo z'ubusinga barundi nubwo kwandiko tuributsa yuko hariyo byafashwe kumvika abashobora amatungu bya ingingo yafashwe na New Africaine itari icumi kugarama mu bihumbi cumi na gatanu munyuma ishyamu mpuzamakungu yafata ingingo kurumvika abapolisi bashika ku majana abiri na mirongo ine n'umunani ariko ibyo byose byashyizwe mu ngiro twateye akamo rero baserukira ajejwe ikibazo cy'ingorane mu Burundi kubera ko impungenge kubera amatora yimirije twumva bivugwa n'abategetsi abaperezida Nkurunziza wenyine itega yavuga ati uzotora uzohirahira agatora oya cyangwa akigisha oya azoba yarenze umurongo utukura umushikiranganje rwe tw'ubutungane akongera ko mu nyuma akavuga yuko uzotora oya azohanwa abacyejwe intwaro mu gihugu hagati ari abadiminisitiri ari bagerene bakaba nabo nyine basamiye amajambo nk'uko bakaba biriko baravuga amajambo aturira bigasigura yuko mu minsi iri imbere umutekano w'abarundi benshi ushobora guhungabana bikaba rero bikenewe neza yuko amagungu ashoboye kose agakingira Burundi kuko mu byo Nations Unies ijejwe barafite uburenganzira kukingira abanyagihugu iyo umutekano wabo ubangamiwe na cyane cyane ukubangamizwa n'abo bakingira mu ncamake rero n'ibintu byinshi sikura neza twahakiriye ko abantu bakirirwa muri iyi minsi nk'uko byari bikenewe
amakuru twabateguye arabandanya ishyirahamwe parseme ngo niritahura icy'inzego zimwe zimwe nk'inamashinga amateka ubutungane umuhuza w'abarundi n'urwego rujeje iby'agateka kazi na muntu biriko birakora mu gihe ibonekeza akajagari mu jane no guterera amatora y'umwaka w'2020 Faustin Ndikumana arongoye parseme akabona ko habaye uguhuruduka mu gutoza amafaranga kuko ngo hari byinshi byari kubanzwa kwigwa imbere aho ngo ni nko kumenya ayakenewe kumenya konti yoshigwa ko kumenya ingene yokoreshwa n'ibindi reka tumukurikire
mbere n'ubu tukuma tuvuga tuti tubwira leta ko icaye matora zotwara ubwo matora zotwara ntikiramenyekana ayo leta ishobora gushiramo ku ruhara rwayo ntaramenyekana institution rwego ruyatoza ruyakurikirana neza ruzwi biraboneka stati ya konti aja ko abashobora kuyisinya ko abayajera indi ngene izoba kontrole ingene bizobara n'izindi sekiteri n'ibindi bisata bijeje gutoza amafaranga ya leta ibyo byose biracaremo igipfungo hanyuma ikindi niko turabona kubya reference legale mu bijyanye n'amategeko bigitangura twari twaravuze neza yuko mu bisanzwe nk'ibyo bibanza gutegurwa bikaja mu itegeko ritomoye neza ryishure makenga bose abantu baba bafise kugira bishobore kubuza yuko haba basanga kuyandukiza kubikora kuko babyumva hanyuma rero gatwana niyo ordonance bayasohotse baravuga ati ho baye dialogue sociale kugira abantu basigurirwe bagandi bavuge ikiba kiyari ko dialogue sociale yaranzwe ntiyigeze hanyuma abatozwa mahera bo bakaba yatozwe ku kwezi bakayatozwa hanyuma abandi ba cadre administration abandi bategezwa sanga ko barasubira gutoza yandi numenye urugero bategeza kugarukiriza ko basana haravuga ko bashobora gusanga ariko baratanga kuyo bakaswe kuyo batoje ku kazi mu makarate abandi bagatangura gutoza ugasanga n'ibintu bishobora kuja makajagari cyane ntibishobore gukogwa neza hanyuma ugasanga hari abantu babwira ngo watanga kwafisha amazina y'abatakiriye kandi umuntu yamaze gukatwa nko gufata kwafisha umuntu kwatakira amatora kandi yamaze kumukata ku bijanye n'ingene ordonance ivuga ugasanga yababijejwe abashikira nganje barangi bahejeje ngo babivuge neza batomore batanga umuco ze nibindi bezo bikabize bikabize bikadutera amakenga nico gituma rero ivuga tuti ni inzego zirakwiye kumenya ingene tegeza gukorana iyi separation de pouvoir ivuga muri demokrasi gakora harico bitare contre pouvoir mu gihe abantu muri administration yo kuba rigenzu kari n'amashinga amateka ari kijejwe hari ubutungane za cour constitutionnelle hari uwe wa ombudsman hari uwe wa sekretariat muntu ivyo ni inzego za contre pouvoir tegeza kuza biraraba yuko atabone ko barakora ibintu ko bavyumva bitari ko birajana n'amategeko bagaheza bagakimura ku guhora kwabana ko nyene ni bikana mu gihe tutako turi mu ntware ya demokrasi
nyuma yo makuru avugwa mu bijanye n'intware ibereye mukanye sasa makuru turabandaniriza mu yavugwa mu mutekano muke
mudukurikira ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro
nameje kubabwira abantu 13 baritavye imana kuri uyu wa mbere mu bumanuko bw'igihugu biturutse ku masanganya na grenade yatewe imvura nayo isegenya yonona imirima isambura n'amazu muri komine Kayokwe ni mu ntara ya Mwaro ido ni do ibiri muri iyo nkuru na mugenzi wacu Audace Nimbona
abo bantu 13 bitavye imana harimo umukenyezi Julienne barakamfitiye wo ku musozi Murambi zone gitaramuka muri komine n'intara ya Rumonge yishwe atewe grenade kurugo iwe mwijoro ryo kuri uyu wa mbere ico gihe Leonidas Ndayishimiye umunega wiwe yarakomeretse cyane akaba yaciye ajanwa ku ivuriro ritoyi ry'Imurenge amakuru atangwa n'igipolisi akamenyesha ko abakoze iryo bara batamenyekanye ariko ko amatohoza ariko arakogwa abandi 12 bose bo mu ntara ya Rumonge baguye mu masanganya atandukanye bane bo ku mutumba Kagongo muri komine Rumonge bitavye imana baguwe ko nisengero 8 nabo bahitanwa nisanganya ry'imodokari mu gihe bari bageze muri zone Minago mu ntara ya Rumonge igiti kikaba caguye ku modokari barimwo kuri iryo genekerezo nyene rya 19 kuno kwezi hagati y'igihugu mu ntara ya Mwaro havugwa imvura yisegenya yaguye yonona imirima itari mike ku misozi yose igize ya Muyebe hamwe na Gatwe muri komine ya Kayokwe ico gihe nyene amazu 11 yo muri zone Muyebe yarabomotse harimo n'ishuri ritoyi rya Kibenga Midende
Audace Nimbona arakinuye ano makuru tubanze kuri no nkuru ivunaguye abanywanyi ba sindikasi na pa bakora ku bitaro by'abagendana ingwara zo mu mutwe CNPK aho bita kwa Rojanti bazotangura ihagarikwa ry'akazi rizomara iminsi 3 guhera kuwa 21 ruhumu uyu mwaka abanywanyi ba sinapa basaba ko baronka uburenganzira bwo kugirira inama mu bigo by'ibitaro CNPK uburusho bwabo bufatiye ku bikogwa by'ibitaro bwo kuva mu mwaka go kuva mu kwicumi umwaka w'2016 bagasaba kandi umugujejwe kuganira mu ntumbero yo gutora inyishu ku bibazo by'ibitaro abakozi bagiriza umuyobozi kuba intambamye y'umuti ku bibazo bihanze ibitaro abakozi kandi bamenyesha ko mu gihe muri iyo minsi 3 atanyishu yoboneka bashobora kuzosubira muri yegeregere batarinze kubimenyesha ico bita préavis Tuandaye na makuru twabateguriye abarundi bangana miliyoni 3 n'ibice 6 ubugarijwe n'izara barakeneye gufashwa vyihuta ibice 18 kwijana n'ivyo vyiyongereye kuva mu mwaka w'2016 umurundi umwe kuri bane akabafungura nabi iyo abironse nk'uko biri mu cegeranyo cishiramwe cishamira ko gishiramwe mu zamakungu ni rijeje itunganywa gifashanyo kubatishoboye oca mu mfunyapfunyo abo banyagihugu ubugarijwe ubugarijwa hanini n'ikiza ca malaria nakorera bivuye ku bukene buzura inzara inkuru ya mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye ko ico cegeranyo cishami gishiramye muza makungu onu rijejwe itunganywa gifashanyo kubatishoboye oca mu funyafunyo kivyerekana ku bihugu 187 ku isi Burundi bufata ikibanza c'184 mu bijanye n'iterambere kuva mu 2015 ikiringo kitoroshe ku gihugu ku byerekeye ubutunzi amafaranga y'igihugu yagiye aratagaciro ku munsi imijyango irugarizwa n'inzara bivuye ku biciro by'ibifungurwa nkenerwa bibandanya biduga ishyirahamwe rya ONU rigezwe itunganywa gifashanyo OCHA rirerekana ko imiliyoni 3,600,000 by'abarundi bugarijwe n'inzara izuri inzara bakeneye gufashwa byihuta ibice 18 ku ijana navyo nivyo vyiyongereye kuva mu 2016 gushika mu mpera z'2017 umurundi umwe kuri bane afungura nabi iya bironse na ene nkuko cyo cegeranyo cyaho cyakibandanya kivyerekana ngo abanyagihugu bugarijwe hanini n'ikiza cya malaria na korera kubera batagira uburyo bwo kwivuza igice kimwe kuri bitatu by'abarundi bakeneye gufashwa vyihuta kuri icyo kibazo ishami rya ONU OCHA ritekanije inyishu ryatanze muri uno mwaka wa 2018 imiliyoni 141.8 by'amadolari agiye gufasha vyihuta abantu imiliyoni 2,400,000 bo mu ntara za Kirundo Muyinga Cibitoke Bubanza Makamba Ruyigi na Cankuzo ikibazo two kibazo no munsi no kumenya ko iyo fashanyo y'imiliyoni 141.8 azoboneka yose mu gihe mu miliyoni 73 z'amadolari yatekanijwe gufasha umuriyoni w'abarundi bugarijwe n'inzara mu mwaka uheze hashobwe kuboneka ibice 32% gusa
Tekatumu kenguru kini na Emmanuel Ndayishimiye embere yo gusozera ano makuru amafaranga ngana miliyoni 73 z'amafaranga y'amarundi niyo yanyurujwe muri posita mugina mu ntara ya Cibitoke hari kuri uyu wa mbere amafaranga akaba yanyurujwe mu buryo uyirongoye asobanura ko ari bintazi warongoye yo posita ya mugina wewe avuga ko haje umunywanyi kuvunjisha inoti y'ibihumbi 10 mu nyuma aza gusanga mu bubiko bw'amafaranga 5 noti n'imwe iriyo zose zanyitse uwarongoye iyo posta ya mugina akaba yafashwe kuvo z'amatoza kuko amakuru ava muri komine mugina abitubwira Ni kuri iyo nkuru rero ivugwa mu ntara ya Cibitoke cyo dusozera ko makuru twabategure kuri uno munsi wa kabiri legafata umwe yandabashimire mwese mwaduteze amatwi shimire bagenza jo mu ruganda bafashije kuyaturukanya bafitekeringe ndabashaka niwe mu binga bw'ivyuma rawe yenda mu kengurukiye ama makuru makuru yashikizwe na Joe Bertrand nda kuri iyo nkaba ndabifunjije kuranirwa muri hose naho utaha